Radio Hijwi Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Iyo neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no kuri 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 i radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Urwego rujejwe gukurikirana ivyaha mu Rwanda RIB rwemeje ko rwafunze Jean Bosco Mutangana yahoze arongoye urwego rujejwe gukurikirana ivyaha mu Rwanda kekwa ko icaha co gukora no gukoresha impapuro zitemewe n'amategeko.
Biracari mu iperereza dosiye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Uyo ni Thierry Murangira avugira urwego rukurikirana ivyaha mu Rwanda RIB. Banyagihugu mu ntara ya Rutana mu Burundi bateye akamo umukuru w'igihugu kamusaba gukora ibishobotse byose kugira ngo imanza zibandanye gutebeshwa. Mu gisagara ca Nice mu gihugu c'Ubufaransa, inkozi ikibi yagandaguye abantu batatu ikoresheje imbugita. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ku isaha nimutangwe ni mu kanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire mu gihugu cya Tanzania, aho abatavuga rumwe na leta biyamirije ibyavuye matora y'umukuru w'igihugu. Inkuru dushikirizwa na Diane Nyinazo.
Ibiharuro vy'imfata kibanza bimaze gutangazwa vyerekana ko Perezida John Pombe Magufuli wo mu mugambwe CCM uri ku butegetsi kuva Tanzania yikukira mu 1961 ariwe waronse amajwi menshi aho ufise 80%. Pombe Magufuli akurikirwa na Tundu Lissu wo mugambwe Chadema afise ibice bigera kuri 15%. Uwo munyepolitiki ahanganye na Perezida Magufuli yitoje nka kandida wo mugambwe Chadema yavuze ko amatora yabaye ejo kuwa gatatu atari amatora, ahubwo ari gishusha nayo kije guhohosha demokarasi muri ico gihugu. Tundu Lissu mu kiganiro n'amenyeshamakuru yavuze ko we n'umugambwe wiwe batiteze kwemera na gato ibizo yavamwo. Muri ico kiganiro yagirije umugambwe CCM gushaka kuguma ku butegetsi vyanke bikunde. Tumwe muri twasorobo yatanze kwa karorero turimo indorerezi z'umugambwe wiwe zitemerewe kwinjira mu biro bitari bike vy'amatora. Yemeje ko hamwe hamwe mbere banasohowe ku nguvu. Umunyamategeko w'imyaka 52 akaba yahamagariye abayoboke b'umugambwe wiwe n'abawushigikiye mu myerekano yasabye ko yoba mu mahoro no mu mutekano. Yongeye asaba makungu gushigikira inzira ya demokarasi muri Tanzania. Umunyekanada Robert Amsterdam asanzwe aburanira Tundu Lissu nawe yasavye umuryango umwe bwa Afrika n'uwa Commonwealth, imiryango Tanzania isanzwe ibarizwamwo, gukora amatohoza ku vyo yita ubusuma bwabaye muri ayo matora ihohoterwa n'urugomo vyaranze. Uwundi mugambwe muyikomeye itavuga rumwe na leta ya Tanzania washikirije amakenga ni Wazalendo. Uyu wanavuze ko warawuhagarariye muri ano matora ariwe Saif Sharif Hamd yahagaritswe n'igipolisi. Ibitangazamakuru mpuzamakungu bitari bike aha tuributsa ko bitemerewe gukurikira ayo matora atari kwavuga ko rumwe. Ni mu gihe internet n'imbuga zitandukanye zimwe zimwe ziriwe zaciwe mu mihingo y'ico gihugu.
Urakoze Diane. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo naho n'abantu bikekwa ko ari ntagondwa z'abayisilamu bishe abantu 18 baturira n'isengero mu buseruko bw'ico gihugu. Ibyo ni ibyo inkuru Fidele Nyongabo.
Abakoze ico gitero bishe abantu 18 baturira n'isengero mu mihana yahitwa Bayeti mu ntara Kivu yo mu buraruko bwa Kongo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Ico gitero cagirizwa abagwanyi b'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Allied Democratic Forces mu mfonyapfunyo ADF. Igisirikare cemeje ico gitero cabereye hafi y'ibirometero 20 mu burengero bw'igisagara ca Oicha, yamara nticamenyesheje igitigiri c'abahasize ubuzima. Abagwanyi b'umugwi ADF ukorera mu buseruko bwa Kongo kuva mu myaka y'1990 bamaze kwica abasivile barenga 1000 kuva mu ntango z'umwaka w'2019 hisunzwe ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo naho igisirikare ca leta congereje ibitero bigenewe kuzimanganya uwo mugwi. Abategetsi ba Kongo bagirije abagwanyi b'umugwi ADF ko bakoze igitero kwibohere bikuru ryo mu gisagara ca Beni ku itariki 20 z'uku kwezi kw'icumi. Barekura abanyororo barenga 1,300 harimwo igitigiri kitazwi c'abagwanyi bawo. Ibitero vyo kwihora vy'uwo mugwi vyariyongeye kuva igisirikare ca leta gitanguye ibikorwa vyo guhashira uwo mugwi haraheze umwaka. cyarashoboye gutuza abagwanyi bawo mu bice bimwe bimwe zegereye urubibe n'igihugu cya Uganda.
Urakoze Fidela, igipolisi cyo gusara cyamise mu Faransa cyatangaje ko abantu batatu baguye mu gitero cyakozwe hakoreshejwe imbugita ku isengero Notre Dame. Inkuru dushikizwa na Diane Linazo.
Amakuru atangwa na polisi w'Ufaransa avuga ko ico gitero hari abagikomerekeyemo nubwo batatangaje ibitigiri. Wicishije imbugita abo bantu batatu barimo umugore umwe yishwe aciwe umutwe yabanje kuvuga Allah Akbar nkuko polisi ibandanye ibisigura. Na majambo uwo musore bivugwa ko afite imyaka 25 yabandanije kuvuga n'igihe yari mu minwe ya polisi nkuko vyemezwa n'uburongozi bw'igisagara ca Nice. Umukuru ico gisagara Christian Esrosi nawe abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko iki gitero muri Basilique ya Notre Dame isumba yandi masengero yose mu bunini muri Nice ari iciterabwoba kandi abishwe bishurwa gashinyaguro. Yongeye acegeka kunagondwa zitirira idini rya Kiislam. Yagize ati turarambiwe, harageze ko Ufaransa bushiraho amategeko ahashe intagondwa zitirira Islam. Mwamaze gutera ivyatsi iki gitero harimo perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron, abagize inama nshingamateka y'igihugu ciwe nabo mu bikorwa barimwo byo gushiraho ayandi mabwirizwa yo gukinga ikiza ca virus ya corona cabaye ndase muri ico gihugu, bafashe umunota umwe w'agacerere wo kwibuka abakiguyemwo. Umuryango w'abayisilamu mu Faransa ubicishije ku mukuru wawo wahojeje ize wongera usivye isabukuru ry'amavuko y'intumwa nkuru muri iryo dini ariwe Muhammad yari guhimbazwa kuri uno munsi wa kane.
Muri kumwe banaye kumviza iradiyo hejuru ya Amerika isamenga i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mukanya amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Ari makuru cyatanguriye mu Rwanda ho urwego rujejwe gukurikirana izaha rwemeje ko rwafunze Jean Bosco Mutangana yahoze ari umukuru w'urwego rukurikirana izaha mu Rwanda. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa umwenshi wa kubwishyu rya Amerika i Kigali.
Aganira n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa, Bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBO nta byinshi yashatse gutangaza kwitabwa muri yombi rya Bwana Jean Bosco Mutangana. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU yemeje ko Bwana Mutangana wahoze ari umushinjacyaha mukuru yatawe muri yombi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10. Yemeje ko Bwana Mutangana afungiye muri kasho ya RIBU Remera hakekwaho icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Aha Bwana Murangira nyuma yo kwemeza ko Bwana Mutangana wahoze akuriye urwego rw'ubushinjacyaha afungiwe Remera yasobanuye icyo amategeko ateganya ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano Bwana Mutangana aregwa.
Iki cyaha gihanwa n'ingingo ya 276 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Ndetse hakongeraho n'ihazabu miliyoni 6 kugera kuri miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano.
Ijwi rya Amerika kandi yanashatse kenshi kumenya uko icyaha Bwana Mutangana akurikiranyweho cyaba cyarakozwe ndetse niba haba hari n'abandi bafunganywe bagikekwaho. Ariko Bwana Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU nta byinshi yashatse gutangaza ahubwo ahitamo guhita dukupiraho telefone.
Afunzwe wenyine bimeze bite?
Biracyari mu iperereza, dosiye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Twavuga ko afunzwe wenyine?
Biracyari mu iperereza.
Hanyuma icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano yagikoze hagamijwe iki? Uburiganya bimeze bite?
Biracyari mu iperereza.
Twakwemeza ko afunzwe wenyine.
Urakoze.
Bwana Jean Bosco Mutangana mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 nibwo yakuwe ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru. Ni umwanya yari yarashyizweho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016. Uyu mugabo yakunze gukora imirimo yo mu rwego rw'amategeko kuko yayibayemo imyaka igera muri 20, aho yakunze cyane gukora mu rwego rw'ubushinjacyaha. Nyuma yo gukurwa ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru mu Rwanda, Bwana Mutangana yarasigaye akora imirimo yo kunganira abandi mu nkiko. Kuva mu kwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo uyu wahoze ari umushinjacyaha mukuru yinjiye mu rugaga rw'abunganira abandi mu nkiko ndetse anatangiza kabine y'abunganizi mu mategeko yise Mutangana and Partners. Mbere yo kugirwa umushinjacyaha mukuru Bwana Mutangana yanagiye ashingwa imirimo ikomeye mu rwego rw'ubushinjacyaha kuko yanigeze kuba kuri agashami gashinzwe guhiga bakekwaho ibyaha bya jenoside baba mu mahanga. mu bihe bitandukanye yagiye agaragara ashinja mu manza zikomeye z'abakekwaho genocide boherezwa kuburanira mu Rwanda n'izindi. Bwana Mutangana yanabayeho umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha. Amategeko ateganya ko dosiye y'uregwa ibigomba kumara iminsi itanu mu rwego rw'ubugenzacyaha rukabona kuyishyikiriza urwego rw'ubushinjacyaha, narwo nyuma y'iyo minsi rukanzura niba ari ngombwa kuyiregera urukiko. Bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Dukurikire mu Burundi, aho abanyagihugu bo muri komine Giharo y'intara ya Rutana bidogera ubutungane ko gutesha imanza basaba umukuru w'igihugu gushyira mu ngiro umugambi ihaye wo kubaka igihugu cy'amategeko abicishije mu gukomeza utungane. Inkuru y'ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Nizeye Hategimana ari I Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri komine Giharo bidoga bavuga ko imanza ziri muri sentare ziteba gucibwa. Abanyagihugu bavuga ko ahanini ari imanza z'amatongo. Uyu ni umwe muri abanyagihugu avuga ko haheze umwaka urenga bituye sentare n'intango ya komine Giharo ariko kabatacyo irashikiriza ku bijyanye n'ubwo rubanza.
Agomba gusigikira muyomba wiwe natwe tukaburana tuvuga yuko usigikire muyomba wawe mukwirikire mujanye niwatugomba urogaruke zirateba muri urubanza twaruhereye mwakuyu mu kwicenda none tugeze mu kwicumi umwaka n'ukwezi nta nicyo turapana.
Ibice 90% by'abanyagihugu bakaba batunzwe n'uburinyi mu Burundi. Ikimaze kwibonekeza nuko ingorane z'amatongo ziri mu bikwega indyane mu kibano kugeza naho bamwe bicana. Kubw'ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanguza umwaka w'ubutungane umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 itariki 2 z'ukwezi kw'icumi mu ngoro y'amakoraniro I Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Yasabye abacamanza kutadindiza imanza mu ntumbero yo gukinga ingaruka mbi mu banyagihugu.
Abacamanza rero nabo bame bagavye bacimanza kare kandi bakurikiza amategeko bongere bihutire kuzishyira mu ngiro kugira ngo bagwanye agatima ko kwihanira cyangwa ko kwihora. Erega ubucamanza ariko rwego rwa mbere rukingira agateka kazi na muntu bimwe bidaseswa.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu avuze ibyo mu ntwaro bavuga ko baciye bafata iya mbere mu kwitaho mu gutunganiriza abanyagihugu bivanye naho ubushobozi bwabo bugarukira. Eric Ntirampeba ni mustanteri wa komine Rutana.
Aho nyinicho bayo alikomereye natwe duca dufata ya mbere tugaca tuhimiriza abajya bajejwe intwaro tukabwira bakuru mitumba nabo bagaca babwira abajya batanu batowe nabo bagaca babivuga ku mutumba reka natwebwe turi mu nama dukoresha ku mitumba turababwira yuko ikitameze neza kibari ku mutumba n'icyo abantu bapfuye bavya batanu be n'abandi bizirirwa ku mutumba banza bakaja hamwe bakabatunganiriza kenshi usanga hari igihe ibintu byoroshye cyane kuko bobe ku mutumba nibo baba bazi ingorane zishobora kuri uwo mutumba.
Ariko abajejwe intwaro nabone baratungwa agatoke ko rimwe na rimwe bakora akazi k'ubutungane batabire kuriwe n'amategeko bakagira ko bagahohotera abanyagihugu. Uyu n'uyundi munyagihugu wo muri komine Giharo yavuganye n'isoko ryacu.
Uko maze guhonyanga agateka kazi na muntu ku itongo rya kavukire ukazagirikanwe ni babomorinzi tusanga mengu munyagihugu arahohotewe amagambo ni mesi dufise harya twanka kubivuga gusa nta handi hoho guhera kuri mukuru w'ubwatsimbire muri abona aho ndi gurese ntari satura munyagakimbira akongera huza gusatura kandi.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye intumbero yo kubaka igihugu kirangwa n'amategeko abicishije mu gukomeza ubutungane. Kubw'ivyo abanyagihugu bo muri komine Giharo bamusaba ko yoshira mu ngiro iryo hangiro atamwana n'ikinono.
Umuntu cyose abarehwe ntambye yo itanita nkozi yuho bidukorere nk'iko nyene hahayi bitwiruhangira mu mwene gihugu gira yuho ibintu by'akarenganyo bihavye kugira umuntu abituye bamumvirize neza ya yuko ibintu by'imanza bimeze mu ngiro uko muri ibi bihe nta mwana n'ikinono nta muntu wose akorera inda yiwe n'abana biwe urubyaro rwiwe kugira babeho kugira abantu benshi ko barya niko baza kwiga isuri kugira bene ave ku isuri baronka cyo barya cyo bawarakoze.
Abahinga mu bijanye n'itunganywa ry'amatongo berekana ko ingorane z'amatongo mu Burundi ziva kwigwirirana ry'abantu hamwe n'ingwano zituma haba abahunga hagati mu gihugu hamwe n'abahunguka bava hanze yacu bakabona ko leta ikwiye guhagurukira ikibazo cy'amatongo mu buryo bw'umwihariko.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi bya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse nshuti mwese ko mwikomera bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Abahinga bari mu nasosiyete yerekeye ubutunzi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu barabandanya gutera akamo gasaba ko amasosiyete yihanganye akorera ku ntara ya Afurika atangishwa amatagisi nyakuri aho kwama ariko arariha amatagisi y'intica ntikize. Incabwenge z'abarundi zirimo Professor Leonce Ndikumana, umwe mu ncabwenge zafashe iya mbere mu gutera akamo kihutirwa ibihugu byo muri Afurika kabisaba kwihuta mu kunagura amategeko ajanye n'amatagisi atangishwa amasosiyete y'ibihangange y'abanyamahanga afite imitaho ikomeye ku isi hose. Les multinationales, Leonce Ndikumana ni professeur emérite yarononsevye ke ubutunzi, akaba kandi ari umuyobozi w'igisata kijejwe programme iterambere muri Afurika n'ubushakashatsi mu vyerekeye ubutunzi kw'ishure ryo muri kaminuza Amherst University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndikumana ni professeur w'icubahiro kandi muri kaminuza mu gihugu ca Afrika y'Epfo, Cape Town University. Asanzwe kandi ari mw'ishirahamwe l'Equict, la commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale. Turi kumwe kandi na professeur Janvier Désiré Nkunzimana, muhinga nononse vyerekeye ubutunzi, muri iki gihe niwe mukuru w'ibiro y'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubushakashatsi mu vyerekeye udandaje ku isi n'iterambere, United Nations Conference on Trade and Development. Amaze imyaka irenga 30 akora mu vyerekeye iterambere, yarigishije muri kaminuza y'Uburundi, arakorera amashyirahamwe mpuzamakungu arimo UNDP, UNECA, FMI na Banque Mondiale. Turi kumwe kandi na professeur emérite Paul Nkunzimana, yahoze ari doyen wa faculté ya psychologie et des sciences de l'éducation muri kaminuza y'Uburundi, yarabaye kandi na doyen wa Institut supérieur de commerce ISCO. Leonce Ndikumana aratangura avuga ukuntu icyo kibazo cifashe.
Kamera santirwa nuko bwa mbere murabona ibyo yuko kiza cya coronavirus kiza ibihugu byo muri Afurika byari byerekanye yuko byagerenje ubutunzi byari kubitera imbere kuruta uko byari kera, bazo kera abantu bari barahebye bavuga ko afite azo kuteye imbere mugabo hari ibihugu byinshi byari kubirateza imbere ubutunzi bwayo kurusha n'ibihugu biteye imbere rwose. Ikibazo rero dufite ni ingene ibihugu byo muri Afurika bizoshobora kwikingira iki kiza bwa mbere, hanyuma zikabandanya gufasha ubutunzi bwabyo, gufasha abantu, gufasha amashyirahamwe, abakuru twabo, kugira ngo zishobore kubandanya zitera imbere zirangura imigambi yabo. Kugira ngo rero zishobore kurangura iyo migambi y'iterambere, zikeneye yuko leta iba ifite uburyo bukwiye. Uburyo bukwiye bwa leta bunini cyane cyane n'amahera ava mu mataxi, urazi yuko ibihugu byo muri Afurika nibyo biraronka imfashanyo iva hanze, mugabo tuzazi yuko iyo mfashanyo iva hanze n'akarengu ufasha uyifashije imfashanyo iva hanze sizotuma iteza imbere Afurika. Rero nicyo gituma tubona yuko ibihugu byo muri Afurika bikeneye cyane cyane gufata imigambi y'ingene byotoza amakori akwiye cyane cyane mu kuri ayo mashyirahamwe y'impuzamakungu manini manini akora mu masekitori yose, haba mu butaka, haba muri mu bintu bya informasiyo no mu gucuruza. Ndo gituma tubaza yuko ubu dukeneye kujya hamwe tukiyumvira ingene ibihugu byo muri Afurika byoshobora kuduza amafaranga zitoza mu makori yokuri
mbega kugira ngo mumenye ko haya umami multinationale hadatangishwa amategeko akwiye mwabimenye gute ubushakashatsi bwageze gute
ndukuvuga cyane cyane iki twaje singe na ama irahamwe mvuza ama multinationale atatanga ama taxi ikibazo cy'igihugu cyo muri Afrika cyangwa bikubiyetera bikiri mu iterambere gusa no mu bihugu biteye imbere birafite iyogorane yuko ama multinationale adatanga amatagi kubera ingene ashobora kwerekana yuko atanyungu nyinshi yagize kubera berekana yuko bageze amadepense menshi kubera ayo mashyirahamwe usanga kenshi afite ama filiale menshi ibiro byinshi mu bihugu byinshi uca usanga bashobora kwerekana yuko nk'ubu ari ishyirahamwe yo muri Amerika ikerekana ko muri Amerika atanyungu yagize nyinshi mugayi kwerekana ko yagize inyungu nyinshi nko mu bihugu byo hanze bidatangisa amataxi menshi ikindi ni uko usanga kurebye ayo mashyirahamwe ari manini akora ibintu byinshi biragora kugira ngo umenye ingene bitangisa amakori kubera ibyo bikora nyine bigoye kumenya aho bakorera ibyo bakora ibyo ingene bigana ushobora gusanga nka kompanyi yitwa ngo ni kompanyi y'inyamerika mugabo ugasanga ikorera muri Afurika y'Epfo ikorera muri Azi ukaca usanga rero barashobora guca banyegeza inyungu bagira barose muri icyo gihugu kugira ngo batange amatagisi makeye cyane abashakashatsi rero basanze yuko amashyirahamwe manini usanga atanga amatagisi make cyane ugasanga kompanyi nka Google nka Facebook nka Amazon usanga itanga taxi iri mu nyuma iri munsi y'itaxi y'amatagisi atangwa n'abakozi ba
byumvikana mu nshinga ntahe Janvier Désiré Nkurunziza hari abantu bashaka kwibaza kwa kukamo gutangisha amatagisi akwiye ayo ba sosiyete kaje gateze
wakoze Federike imbere y'uko nishyura icyo kibazo reka maze nongere tubiri ku bintu Leon yagiye kuvuga
yego
ifatanye n'iki kiza cya Covid iki kiza cya Covid kizotuma kumbure bitangwa kwiyumvira cyane rwose bifate ku mutima ibyumviro nk'ibi ziba turavuga nk'ubu amahera y'amanyamisare azoza muri Afurika kubera kovide aha nkorera niho twama tubwira ibyo biharuro twasura yuko azokoroka ku ijana mirongo ine na bitanu gushika kuri mirongo ine ku ijana mu mwaka w'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri icyo ni kintu nikini azakorose cyane ayo mahera yahorazanya n'abanyamisare ibyo bita FBI ikindi abantu b'abanyasi baba hanze bamwe bamurika amahera ibyo bita remittances ayo nayo nyine basoye yuko kubera ikiza cya Covid mu mwaka wa mirongo ibiri na mirongo ibiri ashobora kuzokoroka ibice mirongo ibiri na bitatu ku ijana urumva rero amahera y'Afurika aho yahora ava hose harakoroka ibiko bizokoroka kubera ikiza cya Covid nicyo gituma rero ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro ugirishije uno munsi kuko ni ikintu abantu benshi batanguye kwinjira yuko akimubona afite izongera gute ahandi hazova ayo mahera ni hehe gutangisha rero amasasu ku bintu biva muri Afurika mu bihugu bya Afurika ni icyumviro kiri ngaho gishasha icyo cyumviro kigishasha icyo cyumviro kiri ngaho kuva kera
ni kuki kitigeze gishyirwa mu ngiro
ni ibintu bigoye nijoro ndikumana rero nsore karavuga hari ingorane nyinshi zikomeye sinzi ko dushobora kuzivuga ngo zishobora uno munsi ariko reka nshyigikire nko kuri bibiri cyangwa bitatu icya mbere ni uvuga ni uko gushika ubu ibihugu byinshi byo muri Afurika ntibizi ibyo bikura ibintu biva mu butaka bwabyo ibihugu bimaze nk'imyaka mirongo ine mirongo itanu bidandaza ibitoro peteroli gushika ubu hari ibihugu byinshi bashobora kuvuga uti uyu mwaka baronse ibitoro bingani kubera iki kubera yuko bakoresha informasiyo bahawe n'izo disinasiyonali benshi ntibafite uburyo bwo gushobora guharura inzahabu zabaye koduye mu gihugu kanaka urumva rero ni ukujya gutasa kujya guca amakori imbere ya byose ni ukumenya ikori ubica kuri bazi asanzwe urumva rero
ni ingorane ikomeye cyane
rwose irakomeye cyane kuri jewe icyo cya mbere dukwiye gukorera
Professor Paul Nkunzimana ikibazo cyo kutamenya ubutunzi ibihugu bifise cyane cyane bo muri Afurika ku byerekeye ibiri munsi y'ukuzima nk'uko mwigeze kubivuga mu biganiro twagiranye mbere reka kudatangisha amatagisi akwiye ayo multinationale ku bwanjye byo bayiva kuki
ego murakoze cyane ndibaza yuko ubutunzi buri muri Afurika tudufashe nyinshi mice cyo ku isi ku by'ukuri burazwi cyane rwose kuko hari ibiharuro byinshi byerekana ubutunzi ko rungana haba muri ibyo bihugu nka gihugu cya Congo yaba Isirayeli cyangwa n'u Burundi ibiharuro byahari neza cyane rwose kandi byabaye byashyize ahabona kuva kera nubwo nko ku Burundi hoho ikarata jeolojike yaho ikarata yerekana ubutunzi buri mu kuzimu yari kuva tubonye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ibiri wumva abahinzi imyaka y'icyana ku butunzi bwuzuye nka Kongo ubutunzi burazi kuva na kera kuva no kuri ku mwami Leopoldo wa kabiri ubutunzi rero burazi kuva kera cyane rwose hanyuma bukaba bwaragiye buriyongera kuva aho ubuhinga bw'ubushakashatsi bwagiye gutera imbere dore rero ni ukuvuga si rero byiyegeje no kuri kose n'ibiro bihari kandi icyo umuriro uvuga ku byerekeye ikibazo wabajije byerekeye iby'amatakisi
ni kuki amareta atangisha amatagisi make ayo ma multinationale ku bwanyu
urumva ubwa mbere hoho icyo umenya ngo nkurikije
ego
nuko ubwa mbere hoho ayo ma multinationale ubonye muri yovuga yuko ku by'ukuri ariyo atwara isi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana umunani gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda haratwara ibihugu urabona hariho ibintu byaho byagwanira amakoloni ego hariho n'ayo mamulitinasiyonali icyo gihe bayita amamoropoli mu Burundi nacyo kimwe ubundi rero no kuvuga ayo mamulitinasiyonali arakomeye cyane rwose gushyika n'aho akoresha amaguverinoma akoresha amaleta uba rero amamulitinasiyonali muri iki gihe arakomeye bakeshe bo mu bihugu bitari bike niyo ajyana n'amakudeta n'ibindi uravye nko muri Siri mirongo irindwi na gatatu ijya ibemyo yagize kudeta hariya hari muri kiriya gihugu ubunya wa multinationali yatera ingwano mu bihugu byose kandi niyo by'ukuri aganza ibyo bihugu by'iwacu
ariko ayo n'amakuru atatohozwa ko ayo ma multinationali ariyo agira amakudeta ntaho byanditse
ndaho byanditse ntaho uzobibona erega n'ubundi no kubyerekeye n'ubutunzi ntaho uzosanga byanditse mugabo bimwe biraboneka nko mu gihugu cy'u Burundi noneho nko mu gihugu cy'u Burundi birazi yuko ayibamba tagisi mu byerekeye ubutunzi buri mu kuzimu ni tagisi iri hagati naho nyine ni kode nshyashya yo gutuma ko ari nshyashya yo na cumi na gatatu wumva ayo matagisi ni bice cumi gushyika ku bice mirongo irindwi na bitanu ku ijana naho nyine bakavuga ati ni kubera yuko iyo leta yoba itunze iyo suso uba ibice nk'icumi ku ijana ku butunzi bwose buhari urumva ko ibyo bintu byose bifite ubwoba rero ntabwo gatoya ikindi kongera ko ni uko muri ibyo byose mu Burundi hariho kandi uzosanga atanahamwe byanditse ariko ntuzenya amatagisi ya komine usanga ntuzenya ku butare bwose buve mu makomine usanga iri komine itwara amafaranga amajana atatu ku kiro ku butare ubwo aribwo bwose urumva ko ibyo bintu biteye isoni urumva rero amamultinasiyonali nta kindi akorera nk'uko nyine intwaro yaza ku mari nta kindi ikorera ni inyungu z'umurengera usanga ubutunzi bw'ibihugu
Paul Nkunzimana, Leonce Ndikumana na Janvier Désiré Nkurunziza murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika kuri ibibazo nkoramutima inshuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na Fatuma Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye hamwe na Edi Rwema yahagarariye ibiganiro by'umunsi turabashimye namwe nshuti mwese mudutera amatwi kandi turabatya kamo buwandanye mwumviriza ibintu biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza.